abanyishengero izo biriya imibazo yobatangire ku bantu bakira ebarha zo kubeta kandi ho nazinegendurwa ho yo kurahira ho we kandi ho no kurahira kwija ko heri byokwese bagati ko na bishano kike byo kwese 15 kwa 5 mwaka 2010 abana mukaga ahishengero rukuru ebarhes yirwe yumhandi cyo wishengero rukuru kandi ho na ezo rukushobora ko munyishengero no watorine okwa kwisha kubana atambura bito bari kwaragira kubatahinguza abantu bari kwingana bashata ko kwisha kugenda nabo akirecho echo kurahira ho kandi umukoro ku kwisha kumane bero bashata kugenda mu misho anyuma yo kutunga barhesi abanyishengero binje munonga baraganise ko kwisha fite kamani minje munonga abuhereza amutwentu arayo butosha kandi bahereze umuntu n'icyo gabye bakurugamu bari kwitekanisa kwano barahira ku so mu ishengero rya 12 obwe obwire bitarubwa hari anyuma yo kurahira kurabe ku ishengero niryija kubane zo mukiko rwabo rwo kubanza ero byo kweza bara bitanu kwa 5 mwa gwe nkora na mukaga rero n'abatorane mukure mpanura no mukwese wa mukure mpanura mu ishengero rukuru